Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gatye neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi ku 9 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Mu mezi atandatu ari imbere ntabwo tuzaba turi kuba. Turabizi neza. Hari ukuvuga ngo umuntu asubire mu murima we. Umurima twarayibuze tubaye ingurane kwiye.
Uwo ni Dr. Nzahabwanimana Alexis cegera cy'umushikiranganji ajejwe uruja n'uruza mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maraho neza Aloise, n'aya makuru avugwa ku isi muri iki gihe.
Amahoro Oriane, makuru tuyahereye hano muri Leta Zunze za Amerika. Umugambwe w'abademokrate mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika waronse amajwi 41 wari ukeneye kugira bahagarika umugambi wabo umugambwe w'abarepublikan bari bafiseho guhagarika amasezerano y'umwumvikano hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi. Iyo ikaba ibaye intsinzi ikomeye cyane kuri Perezida Barack Obama. Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi byafunditse ayo masezerano n'igihugu cya Iran kuvyerekeye umugambi w'ico gihugu mu guhindura ibigwanisha uruhonyanganda vya nuclear kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Ayo masezerano ahagarika imwe mu migambi Iran ifise mu guhindura ubumara bwa nuclear. Iran nayo igakugwa ko ibihano yari yafatiwe ibihano bisinzikaje ubutunzi bwayo yahawe n'amakungu. Komiseri mukuru w'Uburayi Jean-Claude Juncker asaba ibihugu kongereza ibitigiri by'impunzi buri gihugu gitekanya kwakira ku mpande hafi ya zose z'Uburayi. Aho ni muntu mbere yo kuronderera icumbi abantu ibihumbi n'ibihumbi basaba ubuhungiro baturuka mu burasirazuba bwo hagati ku myaka 2 iri imbere. Uwo mugambi ushobora gutuma impunzi zishika ku 160,000 zironka ubuhungiro. Ibihugu by'Ubudagi, Ubufaransa na Espagne nivyo vyakira impunzi nyinshi bigakurikirwa na Pologne, Ubuholandi, Rumania, Ububirigi n'igihugu cya Suède. Ubwo buryo busha bwo kugabanganya impunzi buzokwisunga ubutunzi igihugu gifise abanyagihugu bakibamwo, igitigiri c'abatagira akazi hamwe n'igitigiri c'impunzi ico gihugu kimaze kwemera ko kizoha ubuhungiro. Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi yise uwo mugambi wa komiseri mukuru w'Uburayi ko ari intambwe ya mbere ikomeye cyane. Mu gihe impunzi zavuye muri Siriya no mu bindi bihugu byasinzikajwe n'intambara zikomeje urugendo ziva muri Hungariya zijya mu Budage no mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi, izindi ziharugwa mu bihumbi zaheze mu Bugiriki na Macedonia, nta kanuni y'igihe zizohavira iramenyekana. Abantu bagera ibihumbi 8 nibo bamaze gusiga agatwe mu ntambara hagati ya Ukraine n'abarobere bayigwanya kuva mu kwezi kwa gatanu. Ivyo bimenyeshwa na Zaid Rad al-Hussein arongoye igisata ca ONU kijejwe kubahiriza agatega kazi na muntu igisata gifise icicaro i Geneve. Aho ni muri raporo cyasohoye kuri uyu wa kabiri uheze. Abo bantu bagizwe n'abasivile, abasirikare ba leta hamwe n'abarobere abagera ku 18,000 nabo nibo bamaze gukomereka. Ibitero bikoregwa aho abantu baba bigirwa n'impande zose byatumye ibitigiri by'abahasiga ubuzima byiyongera cyane abasivile nk'uko iyo raporo ibandanya ibimenyesha. Abahinga b'abanyaburayi bakurikirana hafi bibera muri ako karere, leta ya Ukraine n'ibihugu bitari bike vya Buraya bagiriza igihugu c'Uburusiya kuba arico giha ibigwanisho abagwanyi b'abaseparatiste bagaca babona kugaba ibitero ku gihugu ca Ukraine. mugihugu cha Turkiya abasirikare ba Turkiya bagwanira hasi barinjiye mu buraruko bwa Iraq kuri wa kabiri heze kugwanya abarobere baba Kurde bubaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'2011 ivyo bibaye mu gihe abasirikare n'igipolisi ba Turkiya bari bamaze imisi bategwa nabo barobere indege za Turkiya zo mu ngwano zagize ibindi bitero vyo mu kirere ku migwi y'abagwanyi baba Kurde bo mu mugambwe wa PKK bari muri Iraq ikinyamakuru ca leta ya Turkiya Anadolu kimenyesha ko indege za Turkiya zirenga 50 zagize ibitero vyo mu kirere ibitero vyamaze amasaha 6 ibitero vyishe abarobere barenga 40 ivyo bitero Turkiya kibigize cihora ikibombe caturikijwe nawo mu muhari PKK kuri wa mungu heze ikibombe cahitanye abasirikare 16 ba Turkiya.
Urakoze Aloyse Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake yayo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo. Inshuti mwese muri ko muratwumviriza ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu biyaga binini reka tuyahere mu Burundi umuvugizi w'umugambwe UPD zigamibanga yaragandaguwe n'abantu bataramenyekana bamusanze hafi y'umuhana wiwe muri komine ya Gihosha hari kandi nibindi biziga byatowe muri zone nshasha ya Cibitoki komine Ntahangwa muruzi Nyabagere inkuru ya Fidelite ishatse
Uyu muvugizi wa PD zigamibanga yaragandaguwe azwi kizina rya Patrice Gahungu abamugandaguye ngo bamusanze ari ruhande yaho aba hari igihe cy'isaha 5 z'ijoro ngo atashe muhiriwe Maina barampama yaho decegeye cyaka cy'umukuru w'igihugu akaba ari ni munyamabanga mukuru wa PD zigamibanga avuga ko ubwo bwicanyi ruri mu ruhigi rukoragirirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi
turavye ubwo bwicanyi nibintu biba byateguwe murazi yuko mu kwezi kwa gatanu twabuze umukuru w'umugambwe Zediferuzi yishwe kuri ubwo buryo nyene ari iruhande y'urugo iwe si ibintu biza gutyo n'umugambi wateguwe turabize yuko abantu bo muri opposition bateguriwe kugandagurwa nihagire ubusubira gukakaza kugira ngo bigumire kuri ubwo butegetsi bwabo atanumwe ariko arabagora canke ababwira yuko ibyo bakora bidahuye n'amategeko nico gituma twebwe n'ukuri ubwo bwicanyi turabwiyamirije tukanahoza n'umuryango w'umuhisi Patrice Gahungu tukanahoza n'abazigamibanga bose eka tukanahoza n'abarundi bose kukuntu abanyagihugu birigwa baricwa bunyamaswa
Patrice Gahungu ngimbere yuko yicwa yarasanzwe kwa gigo giterabwoba vyongeye ngo nabandi banywanyi ba PD zigamibanga ntibatekaniwe nkuko ibandaye bivugwa na Maina barampama munyawanga mukuru wa PD zigamibanga
tumaze imisi turonka amatelefone menshi adutera ubwoba atubwira ibintu biriya tumaze imisi tubona abantu baguma badukurikirana aho hanze ku mbere y'urugo badukurikirana ibyo turimo n'ibyo dukora aho turi ibyo byose ni muri ya ntumbero yo gutegura ubwicanyi kugira ngo abakadre bo mugambwe IPD zigamibanga bose babagandagure cyo nico duca intege turi mukuri dukora ibintu biza bikiza igihugu
kujyana urufuga Patrice Gahungu mu gipolisi nabonyene baremeza ko yishwe arashwe kandi ko yarashwe n'inkoya pistole ibyo bakavuga ngo bihweje bisigaye by'amasasu yatowe baravuga kandi ko matohoza kuri ugo rupfu yatanguye nayo kumakenga Maina barampama yashikirije ku mutekano wiwe umuvugizi w'igipolisi nishu ya mayatanze ni yayindi ni yuko ngo wumva ko umutekano wiwe ubangamiwe yandikiye inzego z'igipolisi maze nabo babonye ko bikenewe bakamucungerera umutekano w'igiti ciwe mu gihe amazi imisi hapfa abantu bari mu nzego zo hejuru migambye kubivuga ko ubwo bwicanyi bugana umugwi w'abantu runaka umuvugizi w'igipolisi arabibeshuza
twebwe mu gipolisi nta muntu yigeze aza kwitwara avuga ati hari akagwika abantu bagenewe kwicwa cyangwa bariko baricwa iyo gikozwe mu gipolisi baraheza bagacha bakora amatohoza kuri ico cahanye bishitse bikaboneka ko bariho isano hagati y'icaha kimwe n'ikindi canke y'ivyaha byinshi ivyo navyo nyine baraheza bikabonekera mu matohoza
Uretse uyo munywanyo w'ipedeziga mibanga yari yagandaguwe hari n'ibindi biziga byarayi bitowe mu gitondo cyo kuri wa kabiri muri zone shasha ya Cibitoke komine Ntahangwa. Amakuru twakuye muri bamwe banyacibitoke twavuganye avuga yuko ari biziga bine.
Ni biziga bine. Ico mu Cibitoke kujya gatandatu haruguru mu gabano gwa Cibitoke na Kamenge hakaba ikindi bavuga yuko coba batoye kuri Dorsal. Haruguru y'ikaburimbo nico kindi cyo ngaho mu Nyabagera n'ikindi cyo kujya gatandatu gukomine.
Twibigiye twashika twiboneye kiziga kimwe cyonyene cyo chatowe mu Nyamagere. Kuri ibyo biziga nyene mu gipolisi ho bemera ibiziga bibiri. Pierre Nkuriki umuvugizi w'igipolisi yavuze ko icyo kiziga chatowe kujya gatandatu basanze ari umuntu yari yitwa Eliha Kizimana. Naye ko icyo kiziga batoye mu Nyamagere igipolisi kivuga yuko yaba ari umuntu yasanzwe mu zone shasha ya Musaga ngo ko biboneka yuko yishwe araheza gutabwa aho bamutoye. Kuri ibyo bijyanye n'ubwicanyi mu kiganisha yamwe parseme gicinze rwamagara barundi guhindura ingendo ryaha yamenyesha makuru n'ukuntu wa kabiri urirongoye yavuze yuko abazwa n'ubwicanyi mbere hari nakamo yateye leta Faustin Ndikumana.
Ubwicanyi buza burafatira ku bantu bamwibana abantu bagahagarikwa ugasanga rimwe ntibyakurikije amategeko. Twifuze igihugu gitekanye ibyo kwihorahora na bitahari ukwinubana hagati y'abanyagihugu n'abajeje umutekano hagabanuka. Parce America bisaba leta yuko igakoresha ubwitonzi n'ubwenge bwinshi kugira mu byikora byose ibe iri kiraba nk'inyishumi ibibazo ntibe ituma ibibazo byiyongera.
Ibujumbura Fidelita ishatse kuguje rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mu mezi atandatu ari imbere ikibuga c'indege mpuzamakungu c'Ibugesera mu Rwanda kizoba kitararangira kubakwa. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yabaye irafata icyemezo cyo gutiza amakoperative aho kizokubakwa kugira ngo abe araharima. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe uruja n'uruza Dr. Nzahabwa n'Imana Alexi arabisobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Tumaze kubona ko abaturage hariya bamaze kwishurwa benshi abagera kuri 90 abarenga 93% twabonye hatangiye kuza ibihuru. Noneho tuza kubona ko kugira ngo habe ibihuru haza n'inyamaswa habe hakwishamo abasambo iki bibye byatangiye no kuzamo nyine ibyo bisimba no gutera umutekano muke. Noneho turavuga tuti reka dushaka ukuntu haba byari umusaruro mu gihe tutarahubaka. Kumvikana rero n'akarere ka Bugesera ko kashishikariza abaturage kuba bahafata bakahakorera bagakorera mu makoperative hari umuntu ku giti cye. Ni ukwishyira hamwe bakambikana n'akarere ka Bugesera noneho bagakora amakoperative bagahinga n'imyaka idatinda yakwera hagati y'amezi 3-6.
Nk'iyo myaka se ni nk'iyihe bwana ministre?
Urebye nk'ibishyimbo bashobora guteramo imboga bashobora guteramo yewe n'ibigori ntibyarenze amezi 6 burya mbese ibintu bitaramba cyane ku buryo igihe twashaka kuhakoresha byabangamira gahunda yabihari. Ariko icyari kigamijwe ni ukugira ngo hatere kuba hapfa ubusa cyane cyane hatere kuba ibihuru byakwihishamo inyamaswa amabandi bikaba byabangamira abantu baturi hariya tuzubaka ikibuga. Urumva rero uburyo bwiza aho kushigira ngo ujye wiriguta n'ibihuru ushobora kureka abantu bakahahinga bakahabyaza umusaruro mu gihe utarakenera kandi cyangombwa nuko badahingamo ibintu bizamara imyaka byamara icyo kirekire birengeje icyo gihe nakubwiraga birengeje nk'amezi ushobora kurenza amezi 6 ntaho twabyemera kubera ko twajya kubaka ugasanga byatubangamira bikaba byadusaba wenda ku baturage badusaba wenda bati ko twahinze mutwishyure. Ariko ibyo bazahingamo tuzi neza ko tutakenera aho hantu ngo tuhabure mu bitarera.
Aho hantu hose ubwo ni ukuvuga ubusitani bwose burebwa n'ikibuga cy'indege aho kigomba kubakwa niho hazaba abaturage bashyiramo ibikorwa gutyo?
Aho bizashoboka hose kuko mu mezi 6 ari imbere ntabwo tuzaba turi kubaka turabizi neza ku buryo rero nta mpamvu tutabahakeneye hose. Ariko nyine ku bwo buryo ntari ukuvuga ngo umuntu asubire mu murima we kuko umurima twarayiguze tubaha ingurane ikwiye ni mu butaka bwa leta.
Ubwo ngubwo amafaranga se yose yo kubaka ikibuga cy'indege ko muvuze ko mubizi neza ko mu mezi 6 muzaba mutaratangira amafaranga ubu ngubu mumaze kubona yose hamwe ku buryo mbese ikibuga cyatangira kubakwa ni nkangahe?
cyugukusanya amafaranga nabo amafaranga yose zubaka kiriya kibuga arenga ari hagati ya miliyoni 500 na 600 z'amadolari wayashakira icyarimwe kubera ko nubundi utazacubakira icyarimwe ntari ngombwa ko uyafite icyarimwe ahubwo ni ukumenya aho wayasura kuko azakizubakwa nko mu myaka nk'itatu ine ikurikiranye urumva amafaranga yose nari ngombwa ngo yatangiranye ariko icyangombwa no kugira aho uyakura amwe ukayakenera mu mwaka umwe ugakomeza n'andi gucyo uyakenera icyo turimo gukora ubu ngubu rero ni ukuyashaka kuyishakaho nka leta no gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa kandi turabona bigenda neza ku buryo twibwira ko dushobora kuzaba twatangiye kubaka bitarenze mu mpera z'umwaka utaha.
Ubu se mu magambo make bwana ministre, ubu twavuga yuko nka kimwe cya gatatu kimwe cya kabiri cy'amafaranga yabonetse?
Ntabwo nakubwira ngo kimwe cya gatatu kimwe cya kabiri kuko ubundi kibonekane aho amafaranga aturuka. Ikihari ni uko guverinoma yiyemeje, ubundi mbere twatangiranye umugambi wo kuvuga ngo dushake gusa umuntu washyiramo amafaranga nka rwiyemezo nk'umushoramari, ariko ubu ngubu hejuru y'ubwo buryo twanatekereje n'uburyo bwo kuvuga ngo reka uko mubashyira n'amafumo amafaranga habemo na leta ishake n'abandi yafatanya nazo. Turi gukora rero ku ibyo ngibyo kugira ngo turebe ayo twashyiramo cyane cyane nk'amafaranga ya leta agomba kujyamo nayajya mu bikorwa akenshi ubona bidahita byunguka nk'imihanda, piste y'ikibuga, biriya mbese biba byubatse hasi y'amakaburimbo aba hano. Ariko buriya nk'inzu zo gukoreramo z'ibiro abazikoreramo kenshi n'ubundi baba basanzwe aho bakoreraga bafite amazu burya zakunguka. Twe twibwira ko rero bimwe muri ibyo leta nayo iteganya kubijyamo, ariko nyine ikanye anashakisha n'abashoramari. Hagati aho ngaho habonetse n'umuntu uvuga ko yananayabona yose mbese wemera gushoramo imari yose, nako ntabwo twakwanga. Habonetse yashyiramo yose nta kibazo, ariko ubundi hatabonetse ntibizatubuza gutangira kubaka ikibuga.
Bwana ministre Nzahabwa n'Imana, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane rwose. Arigisha arakura arategeka
araserukira igihugu. Mariyamu, Mariyamu, we Mariyamu, sabwe sabwe, shika ndino mu kigo generoza nakumvise.
Mukama wanje, uracyari muri ibyo n'ukuri? Nimba utagenda
ngenda he, niko ndasorongora uduharage shiri inkono kuziba nce nigira kuri miyo mu rubanda mawega.
Aho n'ukurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe?
None ivyo twebwe biturabakwiga kwiga. Hari abagore babonye baca kuniganira ivyicaro vya politike. Ndakwisavye
Maria, uti ntibituraba?
Eka
biraturaba nyene, kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo. Mbere jewe ndi mu bitoze aha nari nzi kuza kumpa ijwi ryawe.
Ngweki jewe ndaguhijwi ijwi mama wanje ntunkwegere. Nk'ubu honyine wa mugabo yoseruka asanga uri kunyinjizamo politiki norara ku rusambu.
Mbe none agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politiki tuzogahabwa nande? Dufise uburenganzira bwo gukina politiki ukuri kwami.
Aha ni ukurutambesha, uragiye kwitoza muri komite y'umugambi.
Aha,
inkoko kazi yubaha ukibika isake zitabuje.
Yo, ivyari magera vyarageruye. Mbwire Mariyamu n'abandi bumvireho, kugira uruhara mu bikorwa bya politiki ni uburenganzira bwa muntu wese, yaba umugabo cyangwa umukenyezi.
Ako ni akamo mutewe na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha amakuru cha Set for Common Ground Burundi.
Uyu numwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na Thomas Kamirindi. Thomas,
mwaramutse neza. Ejo bundi kuwa gatanu ku itariki ya 11 y'uku kwezi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izibuka imyaka 14 imaze itewe n'abaterabwoba ku butaka bwayo. Nibyo tugiye kuganira mu magambo make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu gitondo cyo kwa kabiri tariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2021, abihebye 19 bayobeje indege enye zitwaye rubanda rwa Giseseka. Ebyiri bazigongesheje imiturirwa ibiri izwi cyane ku isi yitwa World Trade Center yo mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi ndege bayigongesheje inyubako ya Pentagon, Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri hafi ya Washington, umurwa mukuru. Indege ya kane nayo yaganaga mu murwa mukuru Washington yahanukiye kure yaho mu gisambu igwamo, abayirimo bose bashakaga kurwanya abihebyi bari bayiyobeje kugira ngo itajya kugonga inyubako ikomeye nkaho perezida akorera cyangwa se aho inteko ishinga amategeko ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington. Ibyo bikorwa byose hamwe uko ari bine nibyo bikorwa by'iterabwoba bya mbere byahitanye abantu benshi mu mateka yose y'isi kugeza uyu munsi. Abantu barenga 300,000 barimo abarwanya imiriro y'inkongi 343 n'abandi bashinzwe umutekano bagera kuri 60 babipfiriyemo, bakomoka mu bihugu 93 bitandukanye, abenshi birumvikana na ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abihebye nabo babiguyemo, 15 muri bo bakomokaga muri Arabia Saudite, 2 barabo muri Emirat Arab Uni, umwe yari umunyalibani, undi wa 19 yari uwo mu Misiri. Bose bakoreraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda ya Usama Ben Laden. Ijwi rya Amerika. Abaturage b'isi yose bakurikiye ibyo bitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwacyenda 2001 kuri televiziyo, amaradiyo n'ibinyamakuru, maze bakubitwa rwose nitagira amazi ku buryo budasubirwaho. Abayobozi b'isi yose nabo nuko. Uturutse mu Burusiya, Ubushinwa, Ubuyapani, ukagera muri za Mexique na Amerika y'Epfo yose, unyuze mu Burayi, Afrika, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi, bose bamaganiye kure ibyo bitero kandi bagaragaza ko bifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Ndetse n'umuyobozi wa Palestina Yasser Arafat niko yabigenje, yamagana ibyo bitero. Iraq ya Saddam Hussein niyo yonyine yatangaje ko Amerika ibonye ibiyikwiye. Ibyo bitero byatumye ibihugu byinshi cyane ku isi bifata ingamba zihambaye cyane zo gukaza umutekano. Byabaye kandi intandaro y'intambara zo muri Afghanistan na Iraq. Imyaka 10 nyuma y'ibyo bitero byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 niho Osama Ben Laden wateguye ibyo bitero anabishyiramo amafaranga yishwe n'umutwe w'ingabo za Amerika witwa SEALs. Bamusanze aho yari yibereye mu mudendezo mu mujyi wa Abbottabad muri Pakistan ku itariki ya 2 y'ukwa 5 mu 2011. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kwezi kw'icenda mwaka 2000, ibihugu 189 byarigize ishyirahamwe mpuzamakungu. Muri icyo gihe hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu 23 byarishinze umugambi. Uyu mugambi nawo akaba kwari ugukorera hamwe mu twigoro two kurwanya ubukene, inzara hamwe n'indwara, bikongera bigakura n'intambamyi zose zo kuronka amazi ya rusumo hamwe n'indero n'inyigisho. Ibisata vyose 8 vyari kunagurwa n'ivyo vyiswe imigambi y'iterambere itegerezwa gushikirwa, Millennium Development Goal mu rurimi rw'Icongereza. Myinshi muri iyo migambi ishinzwe imyaka 15 irangiye irashikiriwe canke iri mu gushikirwa. Muri urwo rwego, umwe mu migambi ikomeye kwabaye kugabanya ku rugero rw'ibice 50% igitiri c'abantu baba mu bukene ntangire. Yamara uyu mugambi ntiwaranguwe kumwe cane cane kuvyerekeye abafasoni hamwe n'abigeme. Muri iki gihe hari ubudasa bukomeye cane kuvyerekeye igitiri c'abafasoni n'abagabo batagira akazi, naho hakozwe intambwe ikomeye cane cane mu vyerekeye indero yo mu mashure intango. Abigeme usanga kenshi na kenshi bataja mashure. Vyongeye igitiri c'abafasoni baronswa akazi muri leta kiracari gito, ari cyo gituma bizofata igihe kirekire kingana n'imyaka 40 kugira ngo utwo tunenge hamwe nubwo budasa hagati y'abagabo n'abagore mu bibanza by'abashingamateka turangire. Leta z'umuzi Amerika ziremera kandi zirashigikiye ku mugambi w'ishyiramo za Kongo wo mu 2030 werekeye iterambere uzo kwemezwa mu kwezi kw'icyenda uterezwa gushyira ku rutonde rwa mbere ibibazo bihanze abafasoni hamwe n'abigeme mu bijanye n'iterambere. Kugira ngo uyo mugambi wo mu 2030 ushikirwe, ibihugu byose biterezwa kwemera no gushyira imbere akamaro ko kwitaho amagara meza abafasoni mu mugambi wo kugwanya ubukene nk'uko ambassador Edman yabitangaje.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM radio Ijwi rya Amerika 104 nibice 3. Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise,
hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambwe w'abademokrate mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika waronse amajwi 41 wari ukeneye 41 wari ukeneye kugira bahagarika umugambi wabo wawo umugambwe w'abarepublike bari bafise wo guhagarika amasezerano y'umwumvikano hagati ya Iran na Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi, ikaba ibaye intambwe ikomeye kandi insinzi kuri Perezida Barack Obama. Papa Francisco wa Ekleziya Katolika ejo kuwa kabiri yaratangaje ihinduka rikomeye muri Ekleziya Katolika ku kibazo cyo gutandukana kwababanyi no guhagarika amasezerano y'abubatse. Papa yahaye uburenganzira abepiskope ba Ekleziya ku isi hose ububasha bwo gusuzuma ubwabo ibibazo by'abubatse basaba gutandukana kandi bakanyarutsa gufata ingingo mu gihe byibonekeza ko sentare za Ekleziya Katolika zahora ziteba kubatunganiriza. Iburayi, komiseri mukuru w'Uburayi Jean-Claude Juncker asaba ibihugu kongereza ibitigi by'impunzi buri gihugu gitekanya kwakira mu mpande hafi ya zose z'Uburayi. Aho ni mu ntumbero yo kuronderera icumbi abantu ibihumbi n'ibihumbi basaba ubuhungiro baturuka mu burasirazuba bwo hagati ku myaka 2 iri imbere. Mu gihugu cya Ukraine abantu bagera ku 8,000 nibo bamaze gusiga agatwe mu ntambara hagati ya Ukraine n'abarobere bayigwanya kuva mu kwezi kwa gatanu. Ivyo bimenyeshwa na Zedrad Al Hussein arongoye igisata cyawo nikijejwe kubahiriza agati gakazi na muntu gifise icicaro cyacu i Geneve muri raporo yasohoye kuri uyu wa kabiri. Abo bantu bagizwe n'abasivile, abasirikare ba leta hamwe n'abarobe abagera ku 18,000 nibo bamaze gukomereka. Muri Turukiya naho abasirikare ba Turukiya bagwanira hasi barinjiye mu buraruko bwa Iraki kuri wa kabiri kugwanya abarobe baba Kurde.
Bagenzi namwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi muri bino biganiro vyo mu gitondo. Mugire umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.